matora yarari niriwe chane nabanyagi ugu ubo mugisagara cha Kirundo yara ya mustaniri wako mine Kirundo mutikuwe iriki wata angajwe ningene watowe kuru wimana yachie asora ikete arungikira umugwi wa komine ujejwe gutunganya amatora ko atanze mihoho nk'inyuma y'isaha zibiri gusatowe amatora yasubiwemo kuri uwa kane ahagarikiwe n'intumwa y'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara uwo nawe akaba yabanje gutanga intumbero yuko yogenda
nkuko twari twabigize ubuheruka twari nga kuri iki gikorwa nyene twitorera abazoturongora mu komine yacu ya Kirundo nabo bazofashanya ariko nkuko mwese mubizi kubera imvo izindi twarasabwe yuko ayo matora twoyasubiramo none nico gituma n'ubunyene twongeye kubakoranya ngaha kugira ngo turangure ico gikorwa c'igihugu nkuko twari twabigize kandi twisunga amategeko y'igihugu aho nshaka kuvuga nk'ingingo y'ijana na 91 yo mwibwirizwa rigenga amatora n'ingingo ya 11 yo mwibwirizwa rigenga amakomine
abagumye banga batari bake bo muri komine Kirundo bidogeye mu ntamatama ko uwari yatowe ubwa mbere ariwe Miburo Jean-Claude yatewe ubwoba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zo kugwego kwa komine n'intara batashimishijwe nuko uwo bari bashize imbere ariwe Misago Stanislas yavuye atogwa atari yatowe ico gihe Etienne Ndabazani arongoye CNDD-FDD muri komine Kirundo arabibeshuza
nkurongoye umugambwe CNDD-FDD mu komine twavyakiriye neza cyane kuko uw'umugambwe wipfuza yashoboye kuboneka
uruhande rumwe rw'abagumye banga kwegerejwe ijya Amerika baravuga bati weri yatoyo yatanze imihoho ku bugombe bwa bamwe mu ndongozi z'umugambwe
nibaza yuko watanze imihoho yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe bwite nimba mwoba mwarabonye ikete yanditse aho byanditse na gatoyi ko yoba yarasunitswe yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe kuko ngira yagaragaje yuko atabushobozi yoba abifitiye demokrasi iruzuye kandi ni yose mu mugambwe wacu CNDD-FDD
twegereye uwo yari yatowe ubwa mbere kugira ngo tumubaze ko yatewe ubwoba koko ntacyo yashimye kubivuga ko ariko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ifoto y'urwandiko yarongikiye uburongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo amusaba kumurenganura akaba yasigura ko abo bari bahiganywe ubwa mbere bamufashe miri bamutera ubwo bamutegeka ku nguvu gutanga imihoho akavuga ko yagiriye ko abikora mu ntumbero yo gukiza agatwe ubwo rwandiko rwo kuwa 21 mukakari 2015 rwakurikiwe n'urundi yarungikiye bukeye bwaho uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo amusaba kumucungerera umutekano amatora ya mustaneri yabaye kandi muri komine Ntega aho yari yanse kuri uw'Imana kubera abatowe muri CNDD-FDD 12 batashoboye gukwiza igitigiri cya 13 gisabwa kugira ngo inama yo gutora mustaneri ishoboke ntiturashobora kumenya umukenyuro wakoreshejwe kugira ngo uwatowe muri Iprona na 2 batowe muri Frode Bunyakuri bitabe inama kugira ngo ico gitigiri cya 13 gisabwa gishoboke gutyo izina rya Ngabuziza Filipo ryari ryatanzwe na CNDD-FDD kugira ngo yitoze mu kibanza cya mustaneri ari naryo ryari ryatumye batinjira mu nama ngo rishobore gutahukana intsinzi mu kibanza cya mustaneri mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika.